Iri n'izwi rya Amerika. Izwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti mu duteza amatwi. Namwe mwese mucugura amaradiyo yanyu, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Fidel Niyongabo ateramije ibi biganiro. Uyu munsi ni kwa gatandatu tariki 7 z'ukwezi kwindi mu mwaka wa 2018. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini ku nama nshingamateka y'umuryango w'Iburaya ivuga ko itewe impungenge n'icyuka kiri mu Burundi, aho ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ribandanya kwibonekeza no kuri bamwe mu baba mu bwiza mu karere ka Rucuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiriza leta kubaheba mu gihe batewe cyangwa banyazwe. Inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishinikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Tuhere ku makuru yo mu karere, aho inama nshingamateka y'umuryango w'Iburaya ivuga ko itewe impungenge n'icyuka kiri mu Burundi, aho ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ribandanya kwibonekeza. Mu ngingo rusangi yafashe ku munsi wa gatatu, ihamagarira umuryango w'Iburaya kugumizaho ibihano wafatiye leta y'u Burundi. Inasaba ko amafaranga ahabwa abasirikare n'abapolisi bari mu bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano ku rwego rwa ONU na Afrika yohagarikwa. Umuvugizi wa President Nkurunziza Jean-Claude Karegwa Nenzako yemeza ko ubutegetsi bw'i Bujumbura budatewe ubwoba n'izo ngingo. Ni nkuru ya mugenzi wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi.
Abashinga amateka y'umuryango wa Buraya basaba ko amafaranga ahabwa ingabo z'Abarundi zimwe amisome muri Somalia atosubira gutangwa. Cyo kimwe nayahabwa abandi basirikare n'abapolisi b'Abarundi bari mu bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano, haba ku rwego rwa ONU canke umwe bwa Afrika mu bihugu bitandukanye. Basigura ko ayo mafaranga afasha mu gushyigikira no gukomeza ubutegetsi bw'u Burundi, bukanikubita ku gatuza kw'ibintu bigenda neza hagati mu gihugu, ari nayo mpamvu batumwa ko gufasha ahandi hari ingorane. Ikindi bashimangira nuko aya mafaranga dakoreshwa ku neza n'inyungu y'abanyagihugu bose b'Abarundi. Abashinga amateka y'Uburaya basubiye kwemeza ko bashyigikiye icyemezo cy'umuryango wabo cyo guhagarika imfashanyo wa leta y'u Burundi biciye mu ngingo ya 96 y'amasezerano y'Ikotonu, hamwe no gufatira ibihano abategetsi bamwe bamwe bagirizwa ibyaha byo guhohotera kiremwa muntu, harimo kubankira kuja ku butaka bwa Buraya no gufata amafaranga bafite yo ku makonte. Mu nama bahoramo ya 31 mwenye wakishote mwenye Mauritania, bakuru b'ibihugu vya Afrika ariko bari bashigikiye ko ibihano vyafatiwe u Burundi vyovanwaho. Mu itangazo ryabo abashinga amateka y'ibihugu vya Buraya bavuga ko batewe umutima uhagaze n'icyuka kiri mu Burundi. Bemeza ko muri ico gihugu harimo abakorwa atari make, harimo ubwicanyi ndengerabutungane, ukobereza abantu igufa, ukubafungira ubusa, hamwe no kubanyuruza. Bibutsa leta y'u Burundi kuri mu bihugu bigize umugwi w'akanama ka ONU karaba ibijanye na gatya kazina muntu, bakayibwiriza gukora ibi bikurikira: kwemera gukora na n'umugwi wa ONU ujejwe gutohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane mwaka 2015 n'abahinga ba ONU batatu barahize agataka kazina muntu, no guhuruhusha ko kwinjira mu gihugu umwanditsi wa ONU ajejwe gutohoza ibishikira baranira agataka kazina muntu. Inama nshinga amateka y'u Buraya yahamagarira kandi leta y'u Burundi kubaha amasezerano ya Arusha nk'ikoresho catumye amahoro n'umutekano bisasagara mu gihugu, no kubahiza uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro n'ubwo kuja hamwe mu mashirahamwe. Urwo rwego rwiyamiriza ukuburabuzwa n'iterabwoba bikorerwa amenyeshamakuru abaharanira agateka kazina muntu hamwe n'abanywanyi b'imigambwe itavuganwe n'ubutegetsi. Rusaba leta kurekura abantu bane bari mu baharanira agateka kazina muntu bafunzwe bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Nabanywanyi batatu bishirahamwe Parsem bafungiwe umuramvya, hamwe na Germain Rukuki wo mwishirahamwe ry'abakisubiza amategeko afungiwe ingozi. Ubutegetsi bw'i Bujumbura bunasabwa kandi gutohoza vyihuse kwinyuzwa ry'umunyesha makuru Jean Bigirimana kugira ngo kuri kuja habona. Abashinga amateka y'u Buraya bashimangira ko barahajwe ishinga n'Abarundi barenga umuriyoni bari mu bukene butagira izina bakeneye imfashanyo, hamwe n'abandi barenga 410,000 bahungiye mu bihugu bibanyi. Ivyo bihugu vyingingwa kutarungika mu Burundi badakeneye gutaha ku bushake bwabo. Abo bashinga amateka basigura ko bicuza kubona ibiganiro bihuza Abarundi bihagarariwe n'akarere vyarahagaze, bagahamagarira impande zose kutabibera intambamyi, na cane cane abategetsi b'u Burundi kubisubiramwo ataco barinze gusaba. Inama nshinga amateka y'u Buraya yemeza ko ifise ubwoba ko injyane za politike mu Burundi zishobora guhindukamo ikibazo c'amoko, kuko hari inzandiko n'amajambo y'abategetsi bamwe bamwe abiba urwanko mu bantu bafatira mu kivunga batavuga rumwe na leta, aho mashirahamwe yigenga amenyesha makuru hamwe n'abatutsi nk'abansi b'ubutegetsi bategerezwa kurimburwa. Ihamagarira impande zose mu Burundi kwirinda imvugo canke ingendo yotuma ibintu byunyuka mu gihugu canke ngo umutekano w'akarere ubangamirwe mu minsi iri imbere. Inama nshingamateka y'Uburayi ivuga ko yumvise ijambo rya President Nkurunziza yashikirije avuga ko atazosubira kwitoza mu mwaka w'2020. Mugabe isaba makungu kubandanya kurikirana ibiba mu Burundi atitaye kuri iryo jambo. Yibutsa ko inzira imwe yonyene yo gutunganya amatora meza mu 2020 ari ukurekera abantu uburenganzira bwo gushyikiriza ibyiyumviro, kuronka amakuru no gushyiraho icuka gituma abantu hagati y'akazi na muntu bashyikiriza ibyo bagona badatinya guterwa ubwoba canke guhamwa. Ijuja Amerika jivuje kumenya kwa leta ya Burundi ya kiri ya itangazo, mazari hamagara Jean-Claude Karegwande Nzako, muvugizi wa President Nkurunziza. Muri make yatubwiye ati ubutegetsi bw'Ibujumbura ntibuteye ubwoba na gato n'ingingo zifatwa n'umuryango wa Buraya, bariko bakora akazi kabo ka misi yose niko bama. Niko Ndenza karangiza avuga ashimangira ko inama nshinga amateka mu bisanzwe yishurwa na igenzi yayo ari ukurinda iki inama nshinga amateka y'u Burundi nayizishura. Eroje Ulika Neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Bamwe mu baba mu bwiza mu karere ka Rutshuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiriza leta kubaheba mu gihe batewe canke banyazwe. Barimwo abo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ko abantu babo babandanya kwicwa n'amatungo yabo akanyagwa kandi leta ntigire ikibikorako. Mumenyesha makuru wacu Claude Ganza Munyamagana araduha inkuru y'Idonido.
Buri munsi iyo dutewe, buri munsi iyo tunyazwe tubimenyesha leta, ariko leta ntakibikoraho. Kandi iyo ubundi bwoko bubaye tushe bugakorwaho, leta irintervena bikomeye cyane.
Numwe mu baturage bo mu gace ka Bwiza muri teritwari ya Rutshuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba baturage bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ko ikibazo bafite bagihuriyeho n'abandi mu bice bitandukanye, aho imitwe yitwaje intwari irimo FDLR, Nyatura n'iyindi ikomeza kubabangamira mu buryo bukomeye. Bavuga ko igihe cyose batewe bamwe muri bo bakicwa n'inka zabo zikanyagwa babimenyesha ubuyobozi, ariko ntiyagira icyo bihindura ku buryo babayeho.
Ikintu gidukomereye cyane nuko batadufata nkuko bafata ubundi bwoko. Umutwe wose wa FDLR waza ishaka mututsi gusa.
Byaratuyobeye ukuntu baza bagatwara inka zirenga 60 bakica n'umusore wari urimo w'umututsi ziragiye, batwaye inka 8:00. Defense ya leta iri nkare hakurya ntabwo iri kure. Umuntu arapfa ni nk'isazi, ntawe umukurikirana, ntawumenya ngo byagenze gute. Ikigaragara njyewe mu bintu byumvikana nuko harimo akagambaneka ko yaba badakora ntabwo ifite imbaraga. Leta ntiyari yagerageza kubakurikirana. Byaratuyobeye rwose, mudufashe.
Aba baturage bavuga ko ibibazo byabo bimaze igihe, ariko byakomeje kwirengagizwa n'ubutegetsi mu bihe bitandukanye.
Ikintu cyadufasha nuko leta yageraho ikumva ubwoko bw'abatutsi ko bwabangamiwe kuva kera, kuva 96 nta na rimwe twigeze tugira amahoro. Ariko ikintu cyadufasha nuko leta yakumva abatutsi ko ari nk'abakongomani, nkuko abahunda ari abakongomani, nkuko abandanda ari abakongomani, nkuko ari n'abahutu b'abakongomani, bakakira ubwoko bwacu. Leta ikaturenganura, ikatuvuganira kuko tumaze igihe duhezwa muri Kongo kandi aricyo gihugu cyacu.
Uretse ikibazo cyo kwicwa no kunyagwa amatungo yabo, hari n'ubugizi bwa nabi bwo kwicirwa amatungo mu rwuri, ibyo bita gushishura. Ibintu bafata nk'urugomo rwakagombye kuranduka mu gihe inzego z'ubuyobozi bwa gisivile n'ubwa gisirikare zagihagurukira.
Ubu ngubu bafashe sisiteme yo kujya baza bagashishura inka, biri kujya bigabanyukaho gahoro. Nabyo
kuzishishura ubu ni kuri uvuze kuza bakica zimwe bakazibagira mu rwuri bakajyana inyama.
Yesu baraza bakazibagira mu rwuri bakajyana inyama. Hari ni hari abaza kubera ingufu nkeya bagafata ibyo mu nda bagasiga ibindi, ejo ugakurikirana ukayisanga ahangaha uhajya kumurego ugasanga reka nta kindi kindi. Abantu sinzi ikintu twakora rwose, niba turasaba ubuvugizi kabisa kuko bitari ibyo n'ubu nta yandi mahoro. Ejo n'ejo bundi tuzahunga twese tuzagenda, nta kindi kiriho kuko turabangamiwe cyane.
Umwe mu bahagarariye aborozi muri teritwari ya Rutshuru utifuje ko amazina yatangazwa ku mpamvu z'umutekano we, avuga ko begereye inzego z'ubuyobozi ngo bashakire umuti w'ibibazo, ariko bibi by'ubusa. Twahinduye ijwi rye,
twaje mu nzego zose z'igoma, twahanikije ikibazo cya FDLR gihagije ubutantu bacu, gatwara inka zacu, ariko leta ntigite tuyikurikirane. Kugeza amasaha rero duhanikanyijwe na FDLR igihe tuzatuma duhunga, kandi bo ari abanyarwanda twese bakagumane, tukaba duhanikanyijwe na FDLR kujyana amasaha. Kitubaza kugeza n'ubu ngubu tureze leta se Kongo irimo leta ebyiri, irimo leta ya FDLR ikaba muri leta ya Nyatradomi, ikaba muri leta ya Mayimayi. Aba bose ni abaza ashaka iki? Abatutsi. Kuki hagenda abatutsi n'ifari abatutsi no kubera iki? Kuki hagenda ifari abatutsi n'abatutsi kubera iki? Ariko hari ahamwe karamubwiza.
Muri Kicanga naho mu gice cya teritwari ya Rutshuru n'ikindi cyo muri teritwari ya Masisi nabo bavuga ko ibibazo babifite. Muri rusange bavuga ko andi moko yose baturanye nk'abashi, abandandi n'abahunde nta kibazo bagirana, kandi ko basanzwe babanye neza, nubwo ngo hatabura bamwe bibyitso bagambanira abaturanyi babo. Ikibazo kinini kuri aba baturage n'ubutegetsi bubatererana
ari nk'imitwe ibishyigikiwe navuga ko na leta nawe ibigizemo uruhare kuko usanga abandi bose batekanye ariko ubwoko bw'abatutsi aribwo bakeneye cyane nabicwa usanga ari abatutsi inka zigiye n'iz'abatutsi bigaragara ko iyo mitwe yose ntago twavuga ko iyo mitwe ipfa kuza ibifite ahishamikiye kuko ikibazo uko giteye ntago iki kibazo kibaye ubu ngubu kimazeho imyaka myinshi cyane ariko ntacyo leta ibikoraho
twagerageje gushaka ubuyobozi ngo bugire icyo buvuga kuri ibibazo abaturage bagaragaza ntibyadukundira igihe bagira icyo batangaza tuzakibagezaho teritwari ya Rucuru ni imwe mu zigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu zindi zigize iyi ntara ifite ubuso bwa kilometero kare zisaga 1,059 harimo Beni, Rubero, Warikare na Masisi teritwari za Masisi, Rucuru, Warikare na Beni nizo zashegeshwe cyane n'intambara z'imitwe yitwaje intwaro kuva mu myaka isaga 20 ishize byatumye abaturage benshi bahasiga ubuzima abandi baracyari impunzi mu bihugu bihana imbibi na Congo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR mu ntangiriro z'uyu mwaka ryatangaje ko abanyekongo bagera kuri 5,000,000 bakuwe mu byabo aho abasaga 670,000 banyanyagiye mu bihugu bituranyi mu gihe abasaga 4,000,000 ari impunzi imbere mu gihugu Claude Ganza munyamagana mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa ku bwa Radio Ijwi rya Amerika
turashimiye bagenzi bacu muri uyu mwanya mutega amatwi ikiganiro iwanyu mu ntara
Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazindongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze
ico rero rusaba muri sense abarongoye ubuzi butandukanye abarongoye intwaro bamenya yuko abanyamakuru bari ngaho kugira ngo bafashe bene gihugu bafashe kumbure n'ubwo buzi nyene cyo mu gutanga amakuru n'ibiganiro
uyu ni Nestor Bankumukunzi arongoye urwego rujeje gucungira ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC aha ahamagarira abayobozi mu nzego zitandukanye badatanga amakuru kuyatanga kugira ngo borohereze abanyamwuga turabigaruka ko handi hato mu bihagufi ya radio yanyu
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tongere ndabahikaze gwego rujeje gucungera ingene amakuru atangwa mu gihugu cy'u Burundi CNC rurifuza gutuma ko abaserukira iradio ya Amerika Ijwi rya Amerika n'iyabongereza BBC kugira ngo bayage kubihano ayo maradio arimo urongoye gwo rwego CNC yabishikirije mu gihe CNC yariko iragira inama yayo makamba ni mu banuko bw'igihugu cy'u Burundi ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu imakamba Chris Munezero
Inyuma y'iminsi itatu bari bamaze ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba abagize urwego CNC rujeje gucungera itangwa ry'amakuru basozereye inama idasanzwe yari yabahuje Nestor Bankumukunzi arongoye urwego CNC yamenyesheje ko kubiraba amaradiyo Ijwi rya Amerika na BBC yugariwe imihora ya FM hagiye gutumwa ko abarongoye ayo maradiyo kugira ngo bavugane
tukaba turindiriye nuko abo bantu tuzobatumira bakaza kugira ngo tubivuge turi kumwe hanyuma duce turaba ingingo yofatwa akajisho rero keza karahari ariko tugasaba ibyo binyamakuru ari utubazo bazi ntorinda kuvugira ngaha bo kwisuganya kugira ngo natwe muri sense turonke aho dufatira kugira ngo dushobore gutezura ibyo bihano nkuko babisavye
Uyarongoye urwego sense yongeye aramenyesha ko mu mezi arangiye basanze ibimenyesha makuru byigenjeje neza muri rusangi akagabisha ariko ikinyamakuru iwacu hamwe ni radio y'Abafaransa RFI
ikinyamakuru iwacu ni radio y'Ubufaransa twita RFI cyane cyane makuru ajanye bivyo gutoza no gutora ibwirizwa shingiro abagize rero rwego bakabasanze ibyo binyamakuru ari uko ari bibiri byarakoze amakosa twovuga ko akomeye aho usanga batanze amakuru adatohoje ugasanga batanze amakuru adakwiye ahengamye bakaba rero basabye yuko ibyo binyamakuru ko ari bibiri byo kwikubita gashi bikikosora bagira bati ahandi hoho hazafatwa ingingo
ugwego sense ngururamaze kandi kwakira abamenyesha makuru bavuga yuko badashimishwa n'imigenderanire bafitaniye na bamwe mu bari mu nzego batabaha amakuru nkuko byategerezwe
ivyo natwegwe twarabibonye ko hariho abantu ba Kenya bataratahura ico rero dusaba muri sense abarongoye ubuzi butandukanye abarongoye intwaro bomenya yuko abanyamakuru bari ngaho kugira ngo bafashe igihugu bafashe bene gihugu bafashe kumbure nubwo buzinyene cyo gutanga amakuru n'ibiganiro yatayabahaye barayabura bakajuragirika ugasaba rero yuko umuntu wese afite inkuru iraba igisatajejwe kuyoyiha umenyesha makuru
Gugwego sense gongeye kandi ruramenyesha yuko rwafashe ingingo muri iyo nama yo gutezurira insamirizi intumbero FM yari yarahagaritswe ubu ikabigiye kugurura ndetse igahabwa n'uburenganzira bwo guhindura icicaro cahori Bujumbura kikazoshobora kuja mu ntara ya Ngozi Imakamba Chrisi Munezero ijwi rya Amerika
Chrisi tukiringaho mu gihugu cy'u Burundi abarundi baheruka guhunguka bavuye mu gihugu cy'a Kenya baturuka mu ntara ya Kirundo baraye bashikanye mu miryango yabo abavuganye n'ijwi rya Amerika barakenguruka ko bakiriwe neza n'abasangwa ariko bagasaba leta kubamiza ko akajisho muri no minsi ya mbere kuko ngo bagifise ibibazo bitandukanye Jean Bosco ndarurinze araja kumuririra ino nkuru
Ahani kumutumba wabwibikara mu gacimbika muhuzu muri komine ya Busoni intara ya Kirundo turi neza na neza mu rugo rw'umutama cabagore Matias abanyagihugu bazindutse kuraba Ndayisenga Gilbert muri urugo rugo umwe mu barundi 48 baturuka mu ntara ya Kirundo bashitse ku mavukiro yabo ku mugoroba w'ijoro kuri uyu wa kane bavuye mu gihugu cya Kenya iyo bahungiye Matias n'umukenyezi wiwe bishimiye cyane kubona umwana wabo agaruka mu gihugu
narabyinye ndatarika kandi n'ubu nkiri kumwe naba bantu mbona bahagaze ngaha nabaje kutwumviriza baje kugyango baganire na kubera bari basanga ngo twarababanye bacu umvishije rero yari yagiye agenda ntabiza agenda tansezeye ekadusigara mu kajumajuma turagira n'ubwo ikintu cyoba cyabajanye hama ngize gucya rero numva ati Gilbert wawe yaje ejo ashitse twararamukanije gose
twakiriye Gilbert Ndacyayisaba umwana waje agira gatanu ubugomba ndoderenye rifungurwa ndamwakire n'abana ndabakire turamukanyaza n'umudamu we turamukanya
Ndayisenga Gilbert arashima uko yakiriwe
twageze ngaha nyine tubona mu ibarabara nta ngorane haba umutagura agenda haba nijoro ko twikwageze hano ku mugoroba mbona ngeze mpera nta ngorane ndacyahama ndasinzira ndikangura ntubona ari ntembere hano kuno muzehe n'abana biwanje nje kumuraba sanga nyine barimo barajya ashitse ndajya ntanakirana akayabagutaragwana mu nda kenshi mbona mama ntangorane na papa ntangorane abantu bacu mbona ntangorane sigara nibaza iminsi nari maze mu
kiretse abari baje gusanganira uyu muryango waraye hungutse hari n'abari baje kuraba ko hari ababo baba arimwo uyu mwigeme ari muri abo
naje kuraba no bahungutse bagiye nyene tubakunda turimo turashima imana ko imana yabazanye ni wowe nyene mbanje kubona Tayenje kurako n'umujyango wanje wo burimo wasanze ataje
umujyango wahagenda nani
hagiye mama wanje namusazanje
kumigwa mikuru ya makomine aho bashikiye ku mugoroba wo kuri uyu wa kane bakiriwe n'abajejwe intwaro Miburo Benoit umunyamabanga mukuru wa komine yabakiriye ku mugwa mukuru wa komine Busoni asaba ko iyo bashikira hose bokwakirwa neza
turasaba cyane kubakira akanyamuneza uko nabaje batashe mu babo batashe mu miryango batashe mu barayi kandi twadusaba tuzi neza ko abanyabusoni bakira neza ntabwo ari imwe baza kugira ahubwo baza gushikira mu kanyamuneza k'imiryango
umuryango wahungutse urashima ko abasangwa bazigamye ivyabo uko bishoboka ariko urasaba gushigikirwa muri no minsi ya mbere
muzehe yaragerageje kuzigama ivyashoboye kubera shaje nyene ivyagiye navyo n'ivyabindi nyene umuntu asanga asiga mu nzu adasezi urumva urimo aragenda nasanze agatunga akabunga bunze kazuna ko karabaye ntuzenya gake gake muganda uko kari nzoga henda henda nta kundi ndibo biti ari muna no kuntu habaye nashobora kuzotukira nk'imbere kadukurikirana urabona nk'umuntu amazi igihe muri Kenya ko tuzomenya inzira yaho zacimwe ataragenda urabona no guhanga bishasha twasabira mu tugerere imbere asike mu tudodorere mu tube hafi
ingorane sizi uburaro gusa uyu mufakazi w'umunyarwandakazi afise ingorane zo kumenya iwabo w'umugabo wiwe yaburiye mu buhungiro iyo bahuriye
abo mugabo rero twatoraniye mu Rwanda tujyana duhita tujyana Uganda Uganda tuhavuye tujya Kenya Kenya tuhageze tumaranye amezi abiri arapfa ego rero nashaka kugarura abana ngo mbageze muri famiye iwabo
wewe none urumuri
ngende umunyarwanda kazi
mufitaniye abana bangahe
abana babiri Rwanda nturuka mu murenge wa Sake karere ka ngo nje nkuko nazanywe na yuwe nini nifuza kare yagomba kumfasha nkagera mu muryango nje icyo nsaba nuko nagera mu muryango w'umugabo bakacira abana ubwo nkabamenya nanjye bakamenya ubwo bakazamfasha kurera abana umugabo yansigiye
aba mu buyobozi bujejwe gutahukana impunzi mu bushyikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu baherekeje abahungutse bavuga ko abajejwe intwaro bazofasha uwo mukenyezi kumenya umuryango w'umugabo wiwe mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa
naya bona nte
biroroshye cyane Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
Aho naba ndi hose se
Nibyo rwose Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatano Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara bamwe mu banyagihugu bamubwiza ni muri territoire ya Rutshuru Republika Iharanira Demokarasi ya Congo bagiriza leta kubatererana mu gihe batewe canke banyazwe abanyagihugu bagwiriyemo abantu bo mu bwoko bw'abatutsi basigura ko hari abantu bakomeza kubica hama amatungo yabo nayo akanyarwa leta yirorerera umunyamakuru ijwi rya Amerika Claude Ganza umunyamagana yanyarukiye Rutshuru kuducukumburira ino nkuru
buri munsi iyo dutewe buri munsi iyo tunyazwe tubimenyesha leta ariko leta ntakibikoraho kandi iyo ubundi bwoko bubaye tushebugakorwaho leta irintervena bikomeye cyane
Numwe mu baturage bo mu gace ka Bwiza muri territoire ya Rutshuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ya Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aba baturage bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ko ikibazo bafite bagihuriyeho n'abandi bo mu bice bitandukanye aho imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR inyatura n'iyindi ikomeza kubabangamira mu buryo bukomeye. Bavuga ko igihe cyose batewe bamwe muri bo bakicwa n'inka zabo zikanyagwa babimenyesha ubuyobozi ariko ntiyagira icyo bihindura ku buryo babayeho.
Ikintu gidukomereye cyane nuko batadufata nkuko bafata ubundi bwoko umutwe wose wa FDLR waza ishaka mututsi gusa
byaratuyobeye ukuntu baza bagatwara inka zirenga 60 bakica n'umusore wari urimo w'umututsi ziragiye batwaye inka 8 defense ya leta inka ari hakurya ntabwo iri kure umuntu arapfa ni nk'isazi nta umukurikirana nta umenya ngo byagenze gute ikigaragara ngiyewe mu bintu byumvikana nuko harimo akagambaneka ko yaba badakora ntabwo ifite imbaraga leta ntiyari yagerageza kubakurikirana byaratuyobeye rwose mudufashe
leta rero impamvu duhamya ko nayo ibigira mu ruhare nuko ibyo birego byose uko gupfa kwacu uko kunyagwa kwacu leta nta kintu bikoraho nta kizere baduhereza cyuko dushobora kuzarenganurwa niyo mpamvu tuvuga ko na leta hari ubufashihereza iyo mitwe ikomeza gusa naho ishaka kutwirukana muri Kongo ntacyo leta bikoraho abantu barakomeza bagapfa inka zigakomeza zikanyagwa
aba baturage bavuga ko ibibazo byabo bibaza igihe ariko byakomeje kwirengagizwa n'ubutegetsi mu bihe bitandukanye
ikintu cyadufasha nuko leta yageraho ikumva ubwoko bw'abatutsi ko bwabangamiwe kuva kera kuva 96 nta na rimwe bigeze twigeze tugira amahoro ariko ikintu cyadufasha nuko leta yakumva abatutsi ko ari nk'abakongomani nkuko abahunda ari abakongomani nkuko abandandara abakongomani nkuko ari n'abahutu b'abakongomani bakakira ubwoko bwacu leta ikaturenganura ikatuvuganira kuko tumaze igihe duhezwa muri Kongo kandi ari cyo gihugu cyacu.
Uretse ikibazo cyo kwicwa no kunyagwa amatungo yabo, hari n'ubugizi bwa nabi bwo kwicirwa amatungo mu rwuri, ibyo bita gushishura. Ibintu bafata nk'urugomo rwakagombye kuranduka mu gihe inzego z'ubuyobozi bwa gisivile n'ubwa gisirikare zagihagurukira.
Ubu ngubu bafashe sisteme yo kujya baza bagashishura inka, biri kujya bigabanyukaho gahoro nabyo.
Kuzishishura ubu ni kuri yovuze kuza bakica zimwe bakazibagira mu rwuri bakajyana inyama.
Yes, baraza bakazibagira mu rwuri bakajyana inyama. Hari ne harabaza kubera ingufu nkeya bagafata ibyo mu nda bagasiga ibindi, ejo ugakurikirana ukayisanga ahangaha wajya kumurego ugasanga reka nta kindi kindi. Abantu sinzi ikintu twakora rwose, niba turasaba ubuvugizi kabisa kuko bitari ibyo n'ubu nta yandi mahoro. Ejo n'ejo bundi tuzahunga twese tuzagenda, nta kindi kiriho kuko turabangamiwe cyane.
Umwe mu bahagarariye aborozi muri teritwari ya Rucuru utifuje ko amazina yatangazwa ku mpamvu z'umutekano we, avuga ko begereye inzego z'ubuyobozi ngo bashakire umuti w'ibibazo ariko bibi by'ubusa. Twahinduye ijwi rye,
twaje mu nzego zose z'igoma twahanikirijwe ikibazo cya FDLR gihagije ubutantu bacu gatwara inka zacu, ariko leta ntigite kuyikurikirana kugeza amasaha rero duhanikirijwe na FDLR igiye kuzatuma duhunga, kandi bo ari abanyarwanda twese ku munani tukaduhanikirijwe na FDLR kujyana amasaha. Kitubaza kugeza n'ubungubu tureze leta se Kongo irimo leta ebyiri, irimo leta ya FDLR ikaba muri leta ya Nyatradomi ikaba muri leta ya Mayimayi. Aba bose ni abarashaka iki? Abatutsi. Kutiragenda abatutsi ni kandi abatutsi ni kubera iki? Kutiragenda ni kandi abatutsi ni abatutsi kubera iki? Ariko hari abahamya ko ari mubwiza.
Muri Kicanga naho mu gice cya teritwari ya Rucuru n'ikindi cyo muri teritwari ya Masisi nabo bavuga ko ibibazo babifite. Muri rusange bavuga ko andi moko yose baturanye nk'abashi, abandandi n'abahunde nta kibazo bagirana, kandi ko basanzwe babanye neza nubwo ngo hatabura bamwe b'ibyitso bagambanira abaturanyi babo. Ikibazo kinini kuri aba baturage n'ubutegetsi bubatererana.
Ari nk'imitwe ibishyikiwe navuga ko na leta nawe ibigizemo uruhare, kuko usanga abandi bose batekanye ariko ubwoko bw'abatutsi aribwo bakeneye cyane. N'abicwa usanga ari abatutsi, inka zigiye n'iz'abatutsi. Bigaragara ko iyo mitwe yose ntabwo twavuga ko iyo mitwe ipfa kuza ibifite ahishamikiye, kuko ikibazo uko giteye ntabwo iki kibazo kibaye ubu ngubu, kimazeho imyaka myinshi cyane ariko ntacyo leta ibikoraho. Buri munsi ushinjwa gutunga imbunda n'umututsi, kandi ugasanga ibyo bintu byose bagenda bashinja umututsi no kugira ngo umututsi yiruka aho Kongo umututsi atayivukamo. Nicyo kibazo dufite, ntabwo tubayeho nk'uko ubundi bwoko bubayeho.
Twagerageje gushaka ubuyobozi ngo bugire icyo buvuga kuri ibi bibazo abaturage bagaragaza ntibyadukundira. Igihe bagira icyo batangaza tuzakibagezaho. Teritwari ya Rucuru ni imwe mu zigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu zindi zigize iyi ntara ifite ubuso bwa kilometero kare zisaga 159, harimo Beni, Lubero, Warikare na Masisi. Teritwari za Masisi, Rucuru, Warikare na Beni nizo zashegeshwe cyane n'intambara z'imitwe yitwaje intwaro kuva mu myaka isaga 20 ishize, byatumye abaturage benshi bahasiga ubuzima, abandi baracyari impunzi mu bihugu bihana imbibi na Kongo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR mu ntangiriro z'uyu mwaka ryatangaje ko abanyekongo bagera kuri 5,000,000 bakuwe mu byabo, aho abasaga 670,000 banyanyagiye mu bihugu bituranyi, mu gihe abasaga 4,000,000 ari impunzi imbere mu gihugu. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Just in the way that you are, wangu nye kumutima. Mora nejele shumumfuzaza. Nukombo na masata jenda. Kombo nirungu, sijie kuzanzaza.
Butela Knowless umuririmbyi w'umunyarwanda kazi ngo mbega uhora nkumbura ukabura ibitotsi. Ibitotsi ni ryo tiro mu rurimi rw'ikirundi. Nukuri nshuti bakunze tuba funyirize izo nkumbu tubahakanya muramutsa w'umufise ku mutima. Ni kujwi rya Amerika muri iwanyu mu ntara. Diane nahazaniwe mu kiri kumwe wa mbere duse ku murongo ni Innocent. Innocent ikaze kujwi rya Amerika. Urakomeye. Nene kumenga weekend ntiratangura canke ntakigende.
Acha weekend kuko turayitangura acha. Kuri ino itangura sasa ndabona nisaba ko
utegekanye gukora iki?
Eh kandi nkubwo ngere cyo ngiye gusenga hano ngo yo ndane ko bisa bibiri.
Ni mundane se ari wa yakoze Fasil Gebehu yegeranije amajuna engineer yamfashe muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe tuzongere mu biganiro bindi bitandukanye mugire umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu
Juti mwese mubandanya kudutega matwi mukanya gatoyi cyane isaha 12 turabashikiza ikiganiro cy'umuziki tubategurira iminsi yose ku wa gatandatu kuri isa